furaha, mano.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi ku mirongo migufi shortwave mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze mu biganiro bya radio yanyu. Komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare CICR mu Rwanda irimo kugerageza guhuza abana batandukanye n'imiryango yabo kubera intambara mu burasirazuba bwa Congo.
Kugeza ubu ngubu imibare y'abana tumaze kwandika iragera mu bana 158 ubwo batatanye n'ababyeyi babo. Hari iryo hungabana nyine birumvikana, ariko hakazamo n'ibyerekeranye n'ubuzima bwa buri munsi by'ibanze umuntu abona. Harimo icyo kurya, birumvikana, icyo kwambara.
Ubu ni Julien Namahoro ushinzwe itumanaho n'amategeko muri CICR. Umutwe wa leta ya Kiisilamu wigambye ko hari wagabye igitero mu mudugudu wa Mukondi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri Afghanistani, igisasu cyaturikiye mu ntara ya Balk cyahitanye umuntu umwe gikomeretsa abandi batanu. Naho mu Bufaransa hakomeje imyigaragambyo yamagana ingamba z'imyaka ya pansiyo ku bakozi. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya. Nimujye kure ya radio yanyu. Ibiganiro byacu turabihera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umutwe wa leta ya Kiisilamu wigambye ko hari wagabye igitero ku mudugudu wa Mukondi mu birometero 30 uvuye mu majyepfo y'umujyi wa Beni mu ntara ya Kivu ya Ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Byatangajwe n'ibiro ntaramakuru AMAC by'uwo mutwe ejo kwa gatanu. Abarwanyi ba Kiisilamu bishe abantu byibura 35 muri icyo gitero cyagabwe mu ijoro muri uwo mudugudu mu kwihimura nyuma y'uko ingabo zihize abarwanyi mu bikorwa byabo, nk'uko byavuzwe n'umuvugizi w'igisirikari ejo bundi kwa kane. Muri Afghanistani, igisasu cyaturikiye mu ntara ya Bar cyahitanye byibura umuntu umwe kandi cyakomerekeje abandi batanu barimo abana batatu. Icyo gisasu cyarashwe hashize iminsi ibiri gusa. Guverineri w'iyo ntara yiciwe mu kindi gisasu umutwe wa leta ya Kiisilamu wigambye ko ari wo wagiturikije. Ikinyamakuru cya Pakistan Dawn cyatangaje amakuru y'ibyabaye mu birori byo gutanga ibihembo ku banyamakuru. Amakuru hirya no hino ku isi tuyakomereze mu Bufaransa. Kuri wa gatandatu iminsi bayirindwi Ubufaransa bwibasiwe n'imyigaragambyo irwanya amavugurura ya Perezida Emmanuel Macron ajyanye na pansiyo. Iyi myigaragambyo yagize ingaruka ku mirimo itandukanye harimo ijyanye no gutwara abagenzi no gutwara ibishingwe. Urugaga rw'abakozi mu Bufaransa rukomeje gushyira hamwe mu buryo bitari bisanzwe kuva imyigaragambyo itangiye mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Bafite icyizere cy'uko nibakomeza kotsa igitutu guverinoma izahagarika iryo vugurura rigamije kongera imyaka ibiri kw'ikiruhuko cy'izabukuru ikaba 64 y'amavuko. Imibare ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yerekana ko abantu bagera muri miliyoni imwe bitezwe mu myigaragambyo ahantu harenga 200. Abantu bihereza imihanda mu gihugu hose mu gihe Sena ikomeje gusuzuma iryo vugurura, aho inyandiko ishobora gutorwa hanyuma abadepite bakaba bitezwe kuba batora mu ijoro ry'ejo ku cyumweru. Imyigaragambyo yatangiye saa yine za mu gitondo ku isaha y'i Paris ibera mu mijyi minini harimo Toulouse na Nice. Indi myigaragambyo mu gihugu hose iteganijwe ku itariki ya 15 y'uko kwezi kwa gatatu. Ayo yaremwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mushobora gukurikira amakuru n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Dukomereze noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Tuhere mu Rwanda. Komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare CICR irimo kugerageza guhuza abana 150 batandukanye n'imiryango yabo muri Congo nyuma y'intambara ishyamiranije umutwe wa MA-23 n'ingabo za leta. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi akomeza inkuru.
Imirwano ikaze hagati y'izo mpande zombi yuguye ku mugaragaro mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. Uko iyo mirwano yagiye ifata indi ntera yatumye bamwe mu banyekongo baturiye umupaka w'u Rwanda bahunga. Aba mbere bajyanywe mu kigo cya Kijote mu karere ka Nyabihu Ministeri ishinzwe impunzi mu Rwanda ivuga ko kuva intambara ihuza ingabo za Congo n'umutwe wa Mamba 23 yakwaduka imaze kwakira impunzi 5684 abagera ku 1760 bajya mu nkambi ya Mahama yo mu burasirazuba bw'u Rwanda naho abagera ku 3088 bajyanwa mu nkambi ya Nkamira aho bakirirwa by'agateganyo mu nama yahuje abanyamakuru banyuranye bakorera mu Rwanda kuri wa gatatu bagamije gusobanurirwa imikorere ya Seyiseri cyane cyane mu kwita ku bantu bugarijwe n'amagiye n'intambara n'ibiza. Uyu muryango watangaje ko muri izo mpunzi zigenda ziza mu Rwanda wamaze kubona abana basaga 150 baburanye n'imiryango yabo. Bwana Mahoro Jiriye ushinzwe utumanaho n'amategeko muri uwo muryango avuga ko benshi muri abo bana babonetse mu nkambi zigenda zakira izo mpunzi ziri Nkamira ndetse na Mahama. Icyo Croix Rouge ishyize imbere ni ukwifashisha ishami ryayo ryo muri Congo igahuza abo bana n'imiryango yabo.
Kugeza ubu ngubu imibare y'abana tumaze kwandika iragera mu bana 158 ubwo batatanye n'ababyeyi babo. Iyo utatanye n'umubyeyi wawe iyo uhunze byanga bikunda hari kiba gitumye uhunga, hari iryo hungabana nyine birumvikana, ariko hakazamo n'ibyerekeranye n'ubuzima bwa buri munsi by'ibanze umuntu abona, harimo ibyo kurya birumvikana, ibyo kwambara mara niba wunze wenda afite agapira katamukinga imbeho aba ari ikibazo.
Abakongomani bahungiye mu Rwanda bagaragaza ko baza bahunga imirwano batabona umwanya wo kuzana abana bose. Uyu mubyeyi no mu nkambi ya Nkamira yaganiye na mugenzi wanjye ukorera mu karere ka Rubavu avuga ko yabashije kuzana abana bake abandi bagasigara muri Congo.
Harirutse amabombe yarakubise turi nkaha tubona nkahariya natwe turi hano duhita twiruka turiruka nk'amazu turakinga yabana se abana benshi umukobwa n'umuhungu abana babiri nsama bane abo babiri basigaye rimwe ari ikoma undi yabaga isake mu mva ubwo sinzi niba akiriho.
Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare uvuga ko uzi ko abana cyangwa ababyeyi baburanye n'abana babo babaho mu gahinda kandi no kubahuza bitoroshye.
Umwitozo utoroshye harazamo ikibazo cy'umutekano birumvikana, kuko niba wifuza abantu ikibazo cy'umutekano nacyo kigomba gutekerezwaho kugira ngo utaza guhuza umuntu uri bujye gusubira mu kaka. Hari ikibazo cy'uko aho abantu bari wenda bashobora kuba badafite za telefone zituma abantu babasha kumenya amakuru y'ibanze. Hari ikibazo cy'uko abantu baturuka cyangwa se bafite ibibazo atari ubuyobozi bubasha guhita buguhereza amakuru ngo umuntu amenye ngo uyu ni kanaka yitwa kanaka aturuka kuri mwene kanaka. Ibyo byose ayo makuru iyo adahari aba ari imbogamizi birumvikana.
Croix Rouge itangaza ko usibye izo mpunzi zihunze vuba yari imaze iminsi muri ibi bikorwa byo guhuza ababuranye mu nkambi z'abaturutse mu Burundi muri Congo ndetse n'inkambi yakiriye abimukira baza mu Rwanda bavuye mu gihugu cya Libya.
Abo twafashije gutuma bavugana na babo ni nko mu 10,000 birengaho n'abantu 155 araho dutanga interinete ituma abaturuka kure mu bihugu bya kure kuba kwari n'igihe itumanaho rya telefoni iba ridashoboka, ariko bakaba bakandikirana bakoresheje ubundi izindi mbuga nkoranyambaga. Kwari n'abamaze imyaka 20 akagira amahirwe akongera kuvugana n'umuvandimwe we mu buryo bw'imitekerereze, hari icyo bimwongeraho kubera yuko yongera kugira icyizere ko atari wenyine wasigaye cyangwa se ari wenyine aho ari, wa muntu ubona byongeye kumugarura icyizere yuko byibura afite uwe.
Croix Rouge ivuga ko yatangiye gukorera mu Rwanda kuva mu mwaka 1993 igira uruhare mu guhuza bari baburanye n'ababo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tujye mu Burundi. Abakenyezi bo mu ntara ya Makamba bataciye mu ishuri ntibashobora gukoresha imbuga nkoranyambaga kuko benshi muri bo nta buryo bafite bwo kugura amatelefoni. Ababasha kugura amatelefoni nabo bagura into bakoresha mu guhamagara bisanzwe. Mu bakoresha amatelefoni agezweho harimo abakenyezi bize n'abacuruza. Kevin Ndayishimiye, abahinkuru.
Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 8 Ntwarane amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi. Mu Burundi uwo munsi mukuru uhimbazwa ku kivugo kigira kiti uruhara rw'indongozi mu iterambere ry'ubuhinga ngurukanabumenyi ridakumira. Uhimbajwe rero mu gihe abarundikazi benshi batagira agatelefone canke ngo bakoreshe ubuhinga ngurukanabumenyi mu kwiteza imbere mu bumenyi canke mu mirimo yabo ya minsi yose. Ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba hari abakenyezi bakubwira ko bya kugira telefone bitabaraba abandi bafise telefone nto bakunze kwita gahinda bashobora kuzigura amafaranga 25,000 by'amarundi kandi zarabagoye kuronka
cyaramanze kubera ubuzima bongoye nshomeye kugenda yironke ndiruka gose iyi ntoya
umukenyezi kuronka telefone nini hari aho bigora kuko ubuge bw'abantu si bumwe niho bashobora kuzironka ariko mu gice kinini cy'abakenyezi mbona ndabona ko bitoroshye kuyironka
abakenyezi si cyo kimwe n'abagabo abakenyezi ni bake bafise amatelefone abo nibo bafise amatelefone cyane guko umugabo benshi usanga abagabo bafise telefone ntibibuke kugira bayironse umukenyezi nawe
benshi bo bafise telefone zikuze bita ibitabo bazikoresha mu guhamagara gutera udukuru no kwinezereza ariko hari n'abandi bamaze kumenya ko iruhande yako kamaro telefone ngendanwa ikuze ariko irumara mu mwuga umuntu abasanzwe akora shukurani Donata n'umufasoni atunzwe n'umwuga wo kubarira agira ati nkoresheje telefone biramfasha gukorana neza n'abampaye akazi
bwa mbere na mbere turahana amanimero n'abakiriye hanyuma rero tukaca tuzihanye twahanye randevu wamukiriya ka telefone akambaza ati woba warahejeje kunshonera nanje cyangwa nkamubarira ati emukiriye n'usitore yankuzi nahejeje kwishona ikigira kabiri kandi telefone iramfasha mu kurabamo ama modele iyo umuntu ampaye modele ncamuma ndagira bamuri ya telefone ukaca usanga nta namwe nihenze
ikindi bimufasha no gusoma ubwenge ukugena handi bashona ibigezweho kandi bigatuma ronka bamusaba kubashonera impuzu benshi
telefone irafasha cyane na cyane cyane izo zikuze kuko urabonamwo imodeli utaruzi ukacuyishyira mu bwenge ukacugira ati nkinge ndabe ino modeli ko ndayishobora ukacuga umushona wisunze ya telefone
Felicite Pariza asokoza abapfasi ku mugwa mukuru w'intara Makamba nawe nyene buhinga bwo gusaza abapfasi ni amakubuhinga nguruka na bumenyi
ndashaka kuja kuri YouTube nkaca muri recherche nkandika imba nkeneye nka kwa feza manatere nkandika kwa fer materiere africaine cyangwa nkandika kwa fer materiere de mariage amazikaza nkaca nzandarondera rero iyo mbona ishimishije cyangwa igezweho yobera abakiriya banje ku buryo nanjye ndayishoboje umukiriya wanjye agiye nko mu rubanza abantu bose baza kuvuga ati umuntu araberewe nkaca nzandiyungura ubwenge rero
Si ibyo gusa Felicite araranga ibyo akora akoresheje urubuga hwaniro WhatsApp mu kugurisha ibyo akora Felicite Kamaliza amaze kubona kamaro ku rubuga hwaniro mu mwuga wo gusokoza yifuza nawe kugira umurongo wiwe kuri YouTube kugira ngo ahacishe ibyo akora hanyuma atere imbere kurushaho
ushaka kuzogisha kuri YouTube kuguruza channel yiwanje kugira nze ndashiraho ibyo nkora hariho n'abakiriya mba nakoreye ibintu byiza nk'abasokoze nk'abasuka bakabera abakiriya benshi baransaba gufotora amafoto yabo mba nashokoje nkabishyira ahantu ku buryo umukiriya aza akavuga ati ndabe ibyo washokoje abandi nkaca ndabimwereka ndafise umugambi ariko sindabishikako ariko ndafise umugambi mu minsi ya vuba
Nzoyirata Donata nawe asanzwe akoresha telefone mu kubika kubikura no kurungika amafaranga ati ubu buhinga bufashije abatari bake kubaho uretse ico telefone nini ziramara irungu kandi zirungura ubwenge
naho buri mu byiyumviro bitari byiza ushaka kuja ugasamara ikakungura utuntu kuri YouTube Facebook gutyo ukazuraraba udukuru n'utubi hari igihe usanga hari amagroupe usanga arimo ibyigwa kanaka ari nk'ibyo ukurikirana ugasanga uri kurabiraba ikigwa kanaka urahirabye urashobora kubona inyishu yacu ukoresheje na telefone
Daniela Niteka umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuhinga bijanye aradondagura tumwe mu turusho two gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi
cyangwa umuntu arashoboye kwiga umuntu arashobora kungura ubumenyi yaciye muri ubwo buryo atarinze kumbure gutanga umwanya munini n'uburyo bunini kugira ngo akore ivyo bikogwa hari ndetse n'abadandaza ugasanga bimwe mu byo bakora ari nk'ukurangura ari nk'ukugurisha ari nko gukora ibikorwa bitandukanye urabikoze uciye ku telefone bitagusabye yuko urinda gushika kure urinda gutama uruha ugasanga ivyo birakuvuniye urugendo kandi bitumye ucungura umwanya mubijanye no gukoresha ubwo buryo ugasanga ndetse hariho nabakora imigambi ahanini cyangwa ibikorwa byo kwiteza imbere bihagaze kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi
mubijanye n'uburimye n'ubworozi abakenyezi baremeza ku buhinga ngurukana bumenyi bufasha guhindura ukugena umurimye cyangwa umworozi yarasanzwe akora umwuga wiwe yahora yorora ku buhinga bwa kera agahinduka agakoresha ubuhinga bwa kijambere kandi umwimbu ukiyongera ariko basaba ko boronkaho bigira ubwo buryo aho barabira amareresi y'ukugene bikogwa handi abirimizi benshi rero usanga izo telefone nini atazo bafise na nibigo bikoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi bubegereye kugira ngo bashobore kuja kuvoma y'ubumenyi iyo rero ni ntambamye kuri benshi ngo bashikire ubwo buhinga ngurukana bumenyi bushobora guhindura ukugene basanzwe babayeho Daniela Niteka umwigisha muri kaminuza y'Uburundi mu gisata cyo kumenyesha makuru n'ubuhinga bijanye amenyesha ko bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi bagera ku bice by'ijana 21 abakenyezi rero bakoresha ubwo buhinga mu Burundi ni bake cyane nk'uko bisanzwe bimeze ku isi
Mfasa nko mu mwaka w'2016 bagira bati abakenyezi bari nyuma ku bice bishika kuri 23% muri uyu mwaka uheze w'2022 ubwo butandukane bwari bwagabanutse hari ubutandukane bugera nko ku 10% bisigura yuko abakenyezi bataraja ku rugero rumwe rw'abagabo canke urugero rumwe rwo gukoresha ubwo buhinga
eka n'abakenyezi babahinga muri ibyo bisata baracari bake cyane bikemezwa na Daniela Niteka
kindi kiboneka muri ibyo by'ubuhinga ngurukana bumenyi mu iterambere ryavyo nuko abakenyezi bakora mu buhinga bwo guteza imbere ibyo bisata abo twe kwita aba concepteur aba developpeur de contenu de logiciel bakiri bake cyane ugereranije n'abagabo aha rero bikaboneka yuko usanga kumbure ko batiga ibyo bisata ngo abiteremwe imbere ngo babihimirizwemo ugasanga babonetse ari bake cyane
Beatrice Ndayishimiye umukenyezi w'imboneza mu ntara ya Makamba nawe remeza ko abakenyezi babirimizi ari bake bashikiriwe n'ubwo buhinga kandi bwo bagirira kamaro kanini mu kurima no korora kijambere mu kubika neza umwimbu kuhingura no kuronka amasoko y'ibyo barimye
mu bakenyezi zibirimizi sikuri ubwo buhinga ziburashika uretse nuko bushika mu bakenyezi birimizi abakenyezi bakiye ku ntabishure si bose barashikirwa n'ubwo buhinga kuko ibyo bakoresha ntibarashobora bose kubironka cyane cyane muri aya matelefone ngendanwa si bose badufise
abakenyezi rero barakwiye gutahura kuba ibintu byahindutse ntibasamare canke bibaze ko telefone ataco zimaze ahubwo boyishira mu bikoresho nkenegwa bituma umukenyezi atera imbere kuko bitagenze uko iterambere rizo basiga nkuko barubike Marie Concessa wo mwishira hamwe ry'abakenyezi bahungutse abibona
turafite imigwi y'iterambere dukorana cyane abandi bose dusanzwe dukorana mu ntara cyangwa mu makomune cyangwa abakenyezi bakora urudandaza no kuvuga yuko turashyiraho uburyo bwo guhanahana amakuru ku buryo inkuru umuntu ari mu Kirundo umuntu ari Ngozi umuntu ari mu Cankuzo umuntu ari Bujumbura aronka inkuru bitagoranye ivyo rero bishobokera abantu bakoresha nka WhatsApp
muri iryo shirahamwe Afrabo baratanguye kumenyereza abakenyezi gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu guhanahana makuru no kwigishanya cyane cyane ku bakenyezi bakora urudandaza ndengambibe
twe turakorana n'abakenyezi bakora urudandaza njya gukambibe kugira ngo bashobore guhanahana neza ibidandaza kugira ngo bashobore guhanahana neza amakuru turashyira hamarezo ugasanga nk'abakenyezi dufate bo mu Gatumba afite ingene bavugana n'abakenyezi bakora urudandaza bawuvira abakenyezi bo ku ruhande rwa Mabanda barafite ingene bavugana n'abandi bakenyezi b'i Tanzania kugira ngo bashobore guhanahana ibidandaza byoroshye
Diane Ndose arongoye ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi ati natwe nyene ntitwasigaye inyuma iryo shyirahamwe ryaratanguye guhimiriza abamenyesha makuru b'abakenyezi gutanga canke kwakira amakuru babicishije ku mbuga hwaniro z'amaradiyo n'ibindi kumenyesha makuru abakenyezi bo mu gihugu hagati nabo bakarihirizwa ubwenge kubijanye n'ukugene ubuhinga ngurukana bumenyi bukora kugira ngo nibasigara inyuma mu iterambere
ano hagati mu gihugu mbere ni kuvuga hacacamo nuko n'abakenyezi mu isanzwe babiri imitsi biga gusoma no kwandika sinovuga ngo gusoma no kwandika gusa ubwo no kwiga baka nabo babacirije amashuri hagati bamwe bahereza mu mwaka w'icyenda baba bigeme se bakagira amahugurwa bagakarishirizwa ubwenge ntibakoreshe gusa nk'amatelefone kugira abatelefone gusa ariko bamenye kuja kuri izo mbuga bamenye ibihakoregwa
ibyo bizotuma buguruka amaso bamenye ahari amasoko y'ibyo bimbura canke bahingura haba mu gihugu canke hanze yacu urongoye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi Diane Ndose asaba leta kugwiza umuyaga nkuba kuko ubwo buhinga habusaba ko abantu baba bafise umuyaga nkuba nayo Beatrice Ndayishimiye umukenyezi w'imboneza Imakamba asaba indongozi guhimiriza abakenyezi kugira ngo batahure akamaro ko gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi
Bujya ndongoze abakenyezi gusa nuko ari umuso w'abakenyezi ariko indongoze nka zose n'abashinga ntaye bagahimiriza bakadufasha kugira plaidoyer
ubuvugizi no lobbying no ivuga ko gucengetera kuri barya bashobora kudushikanira ubuhinga ngurukana bumenyi na cyane cyane ku bakenyezi birimize kimwe mu gushiramwo amazu ajya kwigishirizamwo ubuhinga ngurukana bumenyi ku bakenyezi kubushira hafi yabo
Abo bakenyezi bose barafise ariko icizere ko bizohinduka buke buke ubuhinga ngurukana bumenyi bugashikira abakenyezi ari benshi ibyo babibonera ku bwinshi bw'abigeme bariko barahurumbira ibisata byigisha ubwo buhinga abakenyezi kandi bo kwigishwa ku karusho kazanwa n'ubwo buhinga mu gihe ubukoresheje mu buzima bwawe leta rero yofasha kugira ngo ababyifuza baronke ubwo buhinga batavunitse Beatrice Ndayishimiye umukenyezi w'imboneza akabona kwicoga kogwa kitoshoboka abagabo badafashije abakenyezi kuko hoba ari ku neza yabo ababishoboye bakabagurira amatelefone bakabaha nakanya ko kuja ku mbuga hwaniro kandi bakaja barabwirana kamaro koko rohereza umukenyezi akaja arakoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi kuko biteza imbere umuryango wose
Irushanwa rya gatatu ry'umukino w'intoki wa basketball ku mugabane wa Afrika BAL riraje guhera tariki ya 11 kugeza kuri 21 z'ukwa gatatu I Dakar muri Senegal nibwo amakipe yo mu itsinda rya Sahara azakina azakurikirwa nayo mu itsinda rya Nil azakinira I Cairo muri Misiri guhera tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane kugeza ku tariki ya 6 z'ukwezi kwa gatanu amatsiko yanyu azashirira I Kigali Hazabera imikino ya nyuma y'igikombe ni guhera ku itariki ya 21 kugeza ku ya 27 z'ukwezi kwa gatanu amakipe 12 ya Afrika azahatana mu mikino 38 ariko ikamba rizegukanwa n'ikipe imwe rukumbi mwitegure kuzakurikirana iryo rushanwa rya BAL kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika
Mukomeje kumva radio ya Amerika n'umwanya wa Combo Taxi wategurirwa na La Benevolencia mukakigezweho n'ijwi rya Amerika.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega batwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Monenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Allô?
Oui, chérie.
Comment
ça se fait? Je suis là pour te dire. Oui, je suis là pour te dire. Oui, je suis là pour te dire. Oui, je suis là pour te
dire.
Comment ça se fait? Eh, je suis là pour te dire. Eh, go, ça va. Tu as suivi.
Karibu, karibu, boss.
Eh, comment ça se fait? Karibu,
karibu.
Ça y est, madame.
Oui, mon aide.
Chauffeur, oui, car tu as eu un rendez-vous ici, là. Ah, on va faire un jour de
Eu. Sou petrocha com ihuta, não pode fazer, não pode fazer com ihuta. Ninguém mais na ideia.
none kugenda nyogomba gashanka ikinyongori ni kubera iki iruka iruka bonyora muriro
ngiye mama mesa
urabona burije kandi hari ibintu bigeze gutora ku
mfata nibikira nyaboneka wikwirukana cyane uri muri kurusese
sasa nifanye nini madame nyanje nikimbiye uwo nyambi nyende polepole ntuwafaye basi
shofe iruka aho bareka kumviriza uyu
mugani ngiye ntwaye ibintu bimeneka rwose urabona no muhanda kuntu meze nk'igisoro nibiruka mu ngo ko urumba hari ikintu ndi bugeze
ngo bimeneka
biramenekwa
kandi usa n'umunyamanyanga amutegeza kutwaye kurode we abanyamahumuro ntitwabamenye murazimira mu nyuko muranyigara ngaho impande y'umupaka mwikinga gahumbeze ngo mujabukanize magendo iwacu rusange
mamata nkunzi rwose nanjye ntabwo nkuzi tukubanire mbabare njye akazi kanjye ko ari ugutwara ibyaguzwe n'abantu banyuranye nkagenda mbigeza aho bantumye no ku baturage bose batuye muri aka gace gatura umupaka ibyo bintu nshinja koko ni ibiki wa mugore
kubera ko ari ku murango ngurije amatagisi nk'uko abandi bayariha kubwo binyemeze neza reka ndarebe muri iyo karago ibirimo
mbariko afashe
reka ndabe
kandi bera mvira kwikarita
mama mesemi na mujua de pizza amani kabisa kila siku nakuweko natega kombota na mimi na hakikisha ku akisha tatega na tavuka frontera kwa mapaki zote
gore biyenza kusa
zenda azize ndiko ndabuku je wanzi mudandaje ibusange abantu baza ni bintu ama gendo bakacha bishira ku mahera make nizo tubere no kuronga ni gikoro turabaza
akwa mugore urumva cyangwa
aya sagatwa ndumva nyene
wambwiye se nkakwereka ibyangombwa ndahawe n'ababishinzwe binyemera gukora akazi kantunze kandi nkagakora nta nkumi
mwebwe abandi bimuhumuro
turabaza aba bandi twebwe
ibi ntazitwara ngaturaba tunda gucunga suwase mesi afashe na amani bandu
surire sho wewe ndagushengeza ahubwo na wewe nabonye yuko mucugitse hamwe imitwe
utikimada
nafika ku frontiere mesie ngwani kusajie karton
oya mukore ko ni karato je ni je ndaitwara ndegeza kuyereka
ba twari karato yange se nkandi wowe
ngana huko
oya ibi nibikira kandi uri umugabo nkanjye bankuru mu ntoki ndakwara ndakuri ka wowe ubebera urabona ukuntu mene ibintu
wowe wangu kumera mata
nkure ibyo ukoze koko nkubiza ni njye ntunza ne mikino ugiye kunyishura mata ubugoye kugeza ku gitonya gacyanyuma ugomba kunyishura cyangwa umbone njye tubonane pe
mese no apana 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 kushibagareni kwenda na chama na chama na kulombana na kutapigana haita resudre kitu yote na mwangika kurema
kamse kuhamagara uwo narenya shiri
pole sana
kose ndamubwira icyo aro
alo
aro 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 madani ndi guhamagara se
n'ishyo ni warunda ni amata ni weti mpaka yatumye
ariko bale
mama unaona sasa mabetizo anafanya mazungi vile mtoto yote njoo yuna imwanga na mtoto akulaki asiye chakula ngine ni maziwa tushajipasa hapo ni sasa waangalie waangalie angalia sasa vile unafanya
wewe yigizo moyozi
mtoto sasa ndala la njara utafanya nini sasa
bali ni mwote mbeku mtoto kanje butonge zaidi
sawa nyinyi uko biri kosho ugomba kwishura no mata
ili pana kulipa siende na fai hiyo ti
aya mtoto usije ndari hama faranga muye he
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumwe rwara saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio wa d'Amérique.
Oh ibiganiro byacu bihumurije ndabashimira cyane ko mwahisemo kurikira ijwi ry'Amerika kimwe na bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibiganiro. Amajwi yashyizwe hamwe na Nadia Taha kuri mikono ari kumwe nanjye Eugenia Mukankosi. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose. Mugire weekend nziza.
Radio Amerika yabaye ibito cyacu. Radio Amerika yabaye ibito cyacu. Mugukerera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu mugutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
yaratanze ijambo abarundi turi ruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwisi ya Amerika radio kwisi ya Amerika yabaye ikimbizo cyacu radio kwisi ya Amerika yo yabaye ikimbizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikimbizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikimbizo cyacu